mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri 10 na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye mu kanukani.
Migwi y'abagwanyi yarabayeho yabizenze. Mugabo umuntu uri kurategura umugwi w'abagwanyi, umenye yuko iby'abagwanyi byarangiye. Nababayeho nta mugwi n'umwe w'abagwanyi wigeze ufata igihugu. Icyafashe igihugu n'amasezerano, icyafashe igihugu n'amatora.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo agabisha imirwi yo bigwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo anavuga yuko iyo migwi ataci zoshika ko iturabigaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaraye akuye mu mabanga umushikiranganje w'ubutungane, binuganurwa yuko Jeff Sessions yoba yavanywe muri ubwo burongozi bw'ubutungane kubera amato kugira ngo haburizwemo amatohoza ariko arakorwa n'umushinga wa manza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu yashikanye Trump ku butegetsi mwaka w'ibihumbi 2016. Mitete Jeff Sessions yandikiye perezida Trump amenyesha ko yeguye, yamubwiye ko atanze imihoho kuko yari yarabisabwe nawe nyene. Trump mu butumwa butonya yarungitse acishije ku rubuga rwe rwa Twitter, nawe yaciye avuga yuko ubwo bushikiranganji bugiye kuramutswa wahora ari umunyamabanga mukuru wabwo ariwe Matthew. Igenda rya Sessions rirangije ikiringo c'imbombora cy'amezi 20 ku burongozi bw'ubwo bushikiranganji yabayemwo mu bihe bitamworoheye kuva agihabwa ayo mabanga mu mwaka uheze, kandi yaciye ahitamwo kudakurikiranira hafi amatohoza ku ruhara Urusiya bwo bwaragize mu guhungabanya amatora. Ishami ry'ishami mpuzamakungu ryita impuzi ACR ryatangaje ejo ko abantu benshi barushiriza gupfa bagerageza kujabuka ibahari Mediterane. ACR isigura ko ibitigiri vyamaze gupfa uno mwaka bigera ku 2000. ACR ikemeza ko uko kwiyongera kwatewe n'uko imiryango isanzwe ikora ubutabazi no kurondera abazimire mu mazi yabujije gukora ivyo bikorwa vyayo bitandukanye, nk'uko vyemezwa n'umuvugizi wa ACR Charlie Yaxley, umwe mu bantu umunani bagerageza gukora urwo rugendo bagana mu gihugu c'Ubutaliyano afataragerayo. Charlie avuga ko ahangayikishijwe cyane n'amategeko hamwe n'amabwirizwa yahawe n'amashyirahamwe asanzwe akora ubutabazi muri Mediterane. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA, akaburungu facebook.com, facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abanywanyi b'umuhari Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura baraye basubiye gutana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi, bikavugwa yuko izo ngabo z'u Burundi zatesheje ikirindiro cabo barwanyi ahitwa Kigama, ni muri groupement ya Kigoma. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Congo, Vedaste Ngabo.
Nyuma y'icyumweru cyose ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi zare ditabara ziri mu ntambara kuri uyu wa gatatu n'ingabo z'u Burundi zashoboye kwirukana umutwe wa reditabara mu birindiro byo kukijyama gifuni ndetse no kuri mugabo aho izi nyeshyamba zari zimaze igihe cy'imyaka itatu zikambitse dore ko zavuye aho ngaho zerekeza muri lokalite ya Gitoga nayo muri gurupu ya Kigoma nk'uko byemezwa n'uyu muturage twavuganye ari gahororo
abaye ejo mu gatondo kigeze amasaha 3 imbunde zirakuye zakijyama imbunde zikomakomeye Bunde zimaze kuvuga abaturage niyo bari baragiriye za kijyama hari amatungo yabo hari inka hari ibitungwa abantu barahunga n'abaturage barahunga bamwe baja za Gituga abandi baja za Bijujwe abandi baja za Marungu abirwanira ba kugeza nko mu masaha 8 imirwano imaze kuhangira abantu bagira impungenge zo gusubira kuza kureba ibintu zabo kugeza n'aya masaha kijyama atabaye bayigeramo ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura arizo zihareba ariko dufite impungenge zo kuza kureba ibintu zacu kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage kuko izi ngabo zihazirwanya aha ngaha ntacyo tubizeyeho kandi ntacyo tubiri
izo bintu byanyu mufite impungenge biri ku kijyama n'ibi
hari inka amatungo ya matoya intama ihene urumva amatungo yose niho yarara
none se wowe rebero mwari musanzwe mubanye gute
rebero twari tubanye bajaga guhara mu masoko urumva nta bintu z'abaturage baryaga cyane bari bajaga guhaha barafite amafaranga yabo bajaga guhahara ku isoko niho bahahe urumvaga bari abarundi tuba tubageramo ntibahaye bavugana n'abaturage ntitubize natwe baduteye impungenge cyane
bamwe mu baturage baturiye muri lokalite ya Murenge bavuga yuko ingabo z'u Burundi zateye ku kijyama zanyuze muri iyo lokalite ya Murenge ahagana saa 5 za nijoro ku wa kabiri zivuye muri lokalite ya Rukobero aho ingabo z'u Burundi zari zahungiye imigwano yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo rero itabara yirukanaga izo ngabo muri lokalite ya Kahororo Muhanga ndetse n'Amashuba twagerageje gushaka kumenya baba baguye muri iyo migwano ndetse n'abayikomerekeyemo ntibyadukundira ariko amakuru ava ku kijyama avuga yuko zimwe mu ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane zakomeje gukurikirana izi nyeshyamba za Red Tabara zahunze zerekeza muri lokalite ya Gitoga ese niko abaturage baturiye muri groupe Makigoma bavuga kuri izi ntambara z'imitwe y'inyeshyamba n'ingabo z'u Burundi ziri kubera muri groupe Makigoma uyu n'umwe mu baturage b'igahororo twavuganye ari buvira utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano
impungenge nuko abantu barwaniririya urumva hari abaturage hari umutungo wabo n'abantu bagiye mu voyage ubwo ko turatinya kuzamuka kubera ikibazo cy'abo barundi barwana n'abarebere babo ntituzi impamvu barwanira imitungo yakirangirika icongeyeho n'abantu ntabwo basirikira urabona se abantu ntabwo bazinduka ntabwo bava mu Gitoga ngo bagende urumva nimba abarundi bari kuryama abandi bari bere babo bari mu Gitoga aho hagataho hazabera intambara kandi hose ni mu baturage hari imitungo abaturage abana ntabwo bazaja ku ishuri amasoko ntazarema urumva ni ikibazo
kuva intambara yatangira ku wa kane w'icyumweru gishize igisirikare cy'u Burundi cyakane igisirikare cya Kongo ko nta musirikare w'u Burundi uri ku butaka bwa Kongo ariko mu gitondo cyo gucumweru tariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 mwaka w'2018 igisirikare cya FARDC gikorera muri Sange muri bataille speciale 349 cyemeje yuko cyafashe umusirikare w'u Burundi w'umukaporale uzwi ku izina rya Birori Mustafa hanyuma kimwohereza gufungirwa kuri birode ishinzwe ubutasi mu mujyi wa Uvira ubwo yaherukaga mu ruzinduko rw'akazi muri territoire ya Uvira umugabo mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Mbare Celeste yavuze yuko bagiye kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ariko intambara yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu by'abaturanyi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kitarayitangira dore ko ibihugu bituranye na Kongo bishinja Kongo kuba icumbikiye abanzi babigwanya kuko muri kivu y'amajyepfo hari umutwe wa Reditabara Forebu FNL urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na FDLR igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe muri kivu y'amajyaruguru hari umutwe wa FNLU na urwanya ubutegetsi bwa Uganda Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika ibupira mu ntara kivu y'amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye cyo tubandaniriza mu gihugu cy'u Burundi aho gushika nino saha imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika ni radio y'i BBC zicugawe ni mu gihe ikiringo cy'amezi atandatu izo radio mpuzamakungu zari zahawe zihanwa kugira ngo FM yugagwe cyarangiye ku munsi wa kabiri menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Raymond Zimana aratwibutsa ikibazo uko kimeze
Abanywanyi n'abakunda kumviriza iradio ijwi rya Amerika ni radio BBC bazindutse bumviriza ku mirongo y'izo radio yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradio mpuzamakungu abiri ku mirongo ya FM ariko n'ubu iyo mirongo iratugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'urwego sense Ramadan Karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishikirije kuwa kano kwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwandwi muri uko kwezi nyene. Uyo yararongoye Sense yavuze ko Radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa janye n'umwuga acayemeza kuri Radio Ijwi rya Amerika byo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye. Abajije kubijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano Karenga Ramadan yavuga ko inyushi ziboneka inyuma y'ibiganiro cyangwa imibonano y'abagize ubwo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo kuko yemeza ko ayo maradiyo yandika ubwo rwego.
Ku bijyanye na Voice America natwandikiye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Rusama nibemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Naho uyo yararongoye ugo rwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyeshamakuru yaciye yasubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo bihano. Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire ariko ashikiriza ingene ibimenyeshamakuru byakoze mu mezi atatu aheze ni ukuvuga ukwezi k'umunani ukw'icyenda n'ukw'icumi. Bankumukunzi yarishije ku bijyanye n'ibihano byafatiwe ibimenyeshamakuru ayavuga ko ibyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru kugira barabe ko byosubira gukora.
Ibyo bihano byafashwe intumbero yabyo niyo kugira ngo ibyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'ivyikubita gashi cyangwa ibyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora.
Kuri uyu munsi ibihano byarangira urwego Sense rwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba icyo ruzoshikiriza abamenyeshamakuru ku bijyanye n'irangira ibyo bihano. Nestori Bankumukunzi arongoye Sense na hatavuga umunsi yavuze ko ubwo rwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu minsi ya vuba. Bamwe mu banyamategeko bavuganye n'Ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirije ibimenyeshamakuru ibihano vyaca bivanwaho mu gihe naho urwego Sense rwovuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya ikimenyeshamakuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Raymond Zimana arakenuye hano Washington DC ku cicaro c'Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa kabiri twaragerageje kurondera inshuro zitari nke. Nestor Bankumukunzi haramutswa Sense kugira ngo tubaze aho ikibazo kigeze ntiyitaba telefone yiwe. Tumaze kumubura twaciye turondera ujeje guhanura mu bijanye n'amategeko muri CNC Gabriel Abihumugani we tumutoye ku murongo wa telefone yatubwiye ko atari we ajeje gutanga amakuru muri urwo rwego. Duhava dutandukira gera cy'urongoye CNC Aimé Divine niyo kwizigirwa nawe mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone tumubaza ku kigiye gukurikira atubwira ko atovugira kuri radio yugawe. Majambo yiwe yagize ati ndugure twa mugina noba nkoze amakosa mvugiye kuri radio yugawe ibizokurikira muzobimenyeshwa biciye mu nzira mwamenyesherejwemo iby'ibihano mwafatiwe. Ariko amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika rikesha isoko ryayo yegereye CNC yemeza ko aberwa ni kikibazo c'Ijwi rya Amerika batarashobora kumvikana nimba iradio yanyu yotezurirwa canke yogumizwa mu bihano n'ivyo sabwa kugira ngo itezurirwe ari hamwe ivyo bihano vyovanwaho. Tuzobandanyero dukurikiranira hagufi kino kibazo uko bizoza biratera imbere tukabemerera ko muzoza muramenya aho bigeze. Tugume mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'ico gihugu ifise umugambi wo guha igisata c'ubutare abanyamitahi bazokoresha ubuhinga bwa kijambere. Aho ni mu gihe abimba ubwo butare gushika ano mango bakoresha uburyo kavukire ibindi na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Uburundi burashinze ijisho igisata c'ubutare. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Jomed Nzeyimana yabwiye abamenyeshamakuru ibyo leta yemeje gukora nyuma y'inama wa kabiri mu ntara ya Ngozi ikaba yahuje umukuru w'igihugu c'u Burundi abarongoye abandi makomine no mu ntara ikigo c'igihugu kijejwe gutoza amakuru n'amatagisi hamwe n'ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu n'ubujejwe ubutare.
Ikindi naco basa n'abahereje ko nuko bavuze bati mu myaka iri imbere canke bitari kure cane rwose tugiye kuzo chiri mbere cyane abantu bacukura ubutare bakoresheje ubuhinga bwa none ariko abana bo bimba bakoresheje amakoperative bazofume bahubwo babaronderera imitahe muri ayo mashira hamwe akomakomeye maze abo bakozi bahora bakorera abo bikorwa twabo babahe inyigisho bagende gukora muri abo bakora mu buhinga bwa none
kuba ayo mashira hamwe adakoresha uburyo bwa kijambere mu gucukura ubutare bituma n'umwimbu kuboneka ku mwaka utoroha kumenyekana nkuko byemezwa na Kome Manirakiza umushiranganje w'amazi ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanga nguvu
ushikira munsi usivye bwa bundi bujanye na kabuyenge kiboneka rimwe ubundi bwose tuburonka bikoresheje uburyo bayabaye bimwe twita mu gifaransa exploitation artisanale ni kuvuga rero yuko ibintu bijanye n'umwimbu ushobora kuboneka ku mwaka nta rugero bishobora kuvuga kubera yuko yabo wimba mu burari uko yabo wimba hagati mu gihugu yabo wimba mu buseruko bose bimba batazi neza icyo bari ko bararonderayo uko kingana
naho ingingo zo kugwanya igiturire n'udandazo kwa magendo zafashwe ubusumo bwacibonekeza mu gisata cy'ubutare Alanjo Medinze Imana umuvugizi w'umukuru w'igihugu
mwaka uheze aho hafashwe ingingo zo kugwanya turire no kugwanya urudandazo rudaciye mu mategeko umwaka uheze rero wa 2016 umwimbo wagenze neza hari ikintu cyahindutse guhera mu kwezi kwa kabiri kuri aho byabonetse yuko amafaranga yinjira muri ico gisata yagabanuye abafise amashira hamwe canke amakoperative yo gucukura canke mu kudandaza ubutare sanga n'amafaranga abitwa yuko batigeze kugarukana muri banki nkuru y'igihugu BRB ntazi ico gihe rero ugerageje kubiraba ntaho bitaniye n'ubusuma ikaba rero bimeneka yuko abacanke bari bashobora kuba bararangaye gatoro
iyi nama ikurikiye yabaye ku munsi wa gatanu aho umushirangaranje w'intore hagati mu gihugu yamenyesha abarongoye amakomine y'intara ingingo zofatwa kuri wese atazogwanya abadakurikiza amategeko mu gushukura ubutare mu karere aherereyemo Pascal Barandagiye
kubyerekeye abajejwe intwaro bavuga ko ari tolerance zero yuko utazokurikiza intumbero zatanzwe yuko byaka byakunda bizomuhitana ndetse bigatuma anabogozwa mu mabanga ajejwe
arongo menya yuko amakoperative ashukura ubutare hari haheze ikiringo cy'ukwezi yose yarahagaritswe ubu akaba yasubiye kwiyandikisha gushasha gushaka umunsi wa gatanu izirenga 60 zikaba zimaze kwandikwa ubutare bikuburimbwa ku butaka bw'u Burundi ahene bugizwe n'inzahabu coltan castellite naye ku butare bwa nikere hakaba igikora kogwa ibyo kugerageza kubupima ibyo bita periode d'essai muri mu gifaransa ku mugomo ku interangozi fidelite ishatse jujya amerika
Ijo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho abitaho abana bagakurikiranira hagufi bazo byabo bitandukanye bemeza yuko guturubikwa mu miryango yabo biriko biragira ingaruka zitari nke harimwo n'ubuzima bwabo bwo mutwe budaheza ngo ube bwiza reka umenyesha makuru ijo gya Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru
Akenshi iyo tuvuze ibiyobyabwenge bigaruka ku buryo umwana n'umubyeyi bagiye babana nimba yatsinzwe mu ishuri urugero ntabwo ari ngombwa yuko umwana uhita wumva yuko uri bumutoteze uri bumukubite
uyu ni bwana Sibomana Marcel uyobora gahunda yo guteza imbere uburenganzira bw'abana muri Save the Children umuryango uharanira uburenganzira bw'abana agaruka kuri zimwe mu mpamvu zirengagizwa nyamara zikaba arizo ntandaro y'imyitwarire idasanzwe kandi iteye inkeke ku bana batari bake avuga ko mu gihe umwana adahawe ubwisanzure n'umwanya mu muryango we byanze bikunze bimugiraho ingaruka avuga kandi ko urugero ababyeyi baha abana narwo rugira uruhare mu myitwarire yabo mu gihe kizakurikiraho
ababyeyi ubwabo nabo barakoresha ibiyobyabwenge ku buryo agera noneho no mu rugo ugasanga umwana ahubwo nawe akibaza ari kuvuga ati noneho ubwaje ubwenge bwayo nawe ubwe yagiye kuba umubyeyi ariko yaranyuze muri bwa buzima ngaho ni ikibazo reka tuze kwemera yuko mu gihe umwana batarabashije kugira bwa burenganzira bwo kuvuga igitekerezo kuganira ndetse akumva ibyo bintu biri butume agira ikibazo ikindi ni ihohoterwa nyine rijyanye n'uburyo ababyeyi bamwitaho ariko tumwereke urukundo kumwisanzuraho ariko tunanamwereke uburyo agomba gukora ikintu ariko bikaza noneho kugira umwanya mwiza ndetse gutanga umusaruro gihe aba babyeyi nabo ubwabo bahuje ubwo butatu cyangwa se umwana umubyeyi w'umugore umubyeyi w'umugabo bakabasha guhuza bakabasha kuganira ndetse igihe habayeho kutumvikana hakabasha kubona uburyo bwiza bwo gukosora hatabayeho gutuma hari uwakomeretsa undi mu mutwe
ikiganiro kivuga ku buzima bw'urubyiruko cyaciye kuri televiziyo y'igihugu inzobere mu buzima bwo mu mutwe zagaragaje ko abana benshi bagaragaza imyitwarire idasanzwe ituruka ku bikomere bahuye nabyo bakiri bato akenshi bikomoka mu miryango yabo ubwayo Dr. Jean Damascene yamuremye uyobora agashami gashinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC avuga ko amakimbirane mu miryango agira ingaruka ku bana kandi ko bafite ubushobozi bwo kubizirikana kuva bakiri impinja bakabikurana.
Ibijya mu mutwe y'umwana byose nta nubwo bisibangana. Niyo mpamvu uyu munsi giye gukora nshobora kwibuka ibyambayeho n'umwana mutoya. Umuntu wambwiye nabi kubera ko uwo munsi ntashoboraga kubishyira mu magambo. Rero icyo dushobora gukora iyo hagize ikibazo cy'umwana, we kwihutira kumugirira nabi kwa kundi kumuhana, ahubwo ihutire kureba ibintu byahindutse mu buzima bw'umwana, ndetse cyane cyane mu buzima bw'umuryango. Hari ikintu twe twita porter de septum, ni ukuvuga ngo kwikorera umutwaro. Iyo umuryango urwaye harimo ikibazo, uwikorera umutwaro akenshi ni umuntu ufite intege nke. Abana rero
ibi bibazo bigaragazwa nka bimwe mu bituma abana bahunga imiryango yabo bakajya mu mihanda, aho batangira kwishora mu biyobyabwenge, ubuzima bwabo bukangirika buhoro buhoro. Bamwe muri aba bana banyuzwa mu bigo ngororamuco nyuma bakagarurwa mu miryango. Ariko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Bwana Aime Bose ni bamwe avuga ko batari bake bongera gusubira mu ngeso bahozemo bataragororwa. Ikigo gishinzwe igororamuco kivuga ko kigiye kujya gitegura imiryango y'abana bishuye mu biyobyabwenge kugira ngo izabakire kandi barinde gusubira mu muhanda mu gihe bavuye kugororwa. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko urubyiruko ruri hejuru ya 52% bakoresha cyangwa bigeze gukoresha ibiyobyabwenge. Abasaga 70% muri bo bakaba barabaye imbata y'inzoga, hafi 5% muri bo babatwa n'itabi, mu gihe 25% bo babaye imbata z'urumogi. Raporo yasohotse muri uyu mwaka y'urwego rwa ONU rureba ibijyanye n'ibiyobyabwenge n'ubugizi bwa nabi UNODC igaragaza ko imibare yo mu 2016 itahindutse cyane, aho abantu 2,275,000 ku isi hose nibura bakoresheje ibiyobyabwenge inshuro imwe mu buzima bwabo. Aba bakaba bajya kungana na 5.6% by'abatuye isi bari hagati y'imyaka 15 na 64. Iyi raporo kandi yagaragaje ko urubyiruko ari rwo rugirwaho ingaruka cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kurenza abakuze. Ubushakashatsi bunyuranye bwerekana ko ingimbi n'abangavu b'imyaka 12 kugeza kuri 14 aricyo kigera benshi bagerageza ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu mubare ukiyongera cyane ku bari hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko. Iyi raporo ya UNODC yanagaragaje ko ku isi yose umubare w'abahitanwa n'indwara cyangwa ingaruka zikomoka ku biyobyabwenge biyongereye ku kigero cya 60% hagati y'umwaka w'2012 na 2015. Abari mu kigero cy'imyaka 50 bapfaga kubera izi mpamvu bavuye kuri 27% mu mwaka w'2000 bagera kuri 39% mu 2015. Iyi raporo igaragaza ko ibiyobyabwenge bikoreshwa cyane ari urumogi, kokayine n'ibyo mu bwoko bwa opium. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Mukanya isase cyo dukwitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuga nuko kwari, kandi bibihu. Ngo ni bibihu akarira zifomeye. Ndakubiye kwa tarifu. Nibyo, nibyo. Eka sibyo. Dupinge. Dupinge. Utangike.
Mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshi zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno munsi mu nkuru tugaruka ko ziko ziracana cana ku mbuga ngurukana bumenyi, turagaruka ku nkuru y'ivyavuzwe ku migwano yoba imaze imisi iba hagati y'umurwi urwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura rwe tabara hamwe n'abasirikare b'u Burundi bo babasanze ku kirindiro uyo murwi ahuri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ivuga ko igihe cyo gushira ubutegetsi biciye mu ntambara carenganye, igahamagarira abashaka kuyikora kwisubira ko amoko aba mu turere tuberamo izo ngwano nayo agasaba amashyirahamwe yo mu karere n'umwe bwa Afrika gufasha kugira ngo iyo migwi n'inyeshamba ituze. Ibindi na mugenzi wacu i Nairobi Erojo Irikaneza.
Duhere inkuru yacu kuri uyu agira ati ubukudeta ahi batereye ku amazi manda ya gatatu mwayihoze sepeyi wapi ibiganiro zero nta mugumyabanga yoterwa ubwoba n'ingwano y'amajambo. Ubu nawe ati abapfa bose n'abana b'u Burundi bazirinda ndende abashaka kuguma canke gushikira ubutegetsi zibuzi mu muji buntu mumenye ku mwansi wanya rumwe. Ubu nawe avuga ati aya makuru ravye abayagwanya muri komantere n'ukuntu bashavuye ucubona ko ariyo hari uwo gwanya kita abaho. Ubundi nawe ati aho mwagwaniye ni muviyo mu Rwanda mwiberaho mumaze gufata. Avuga hamaze gufatwa ahantu duce two muri Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ibirindiro by'imigwi y'inyeshamba z'Abarundi harimo Red Tabara. Amoka higanja limo wanyamurenge hamu na mafurero. Umukuru wihuri olijugu warukwa kwa wanyamurenge Mese Claude Nkunda ya bugi juja Amerika kuri telefone. Kubwa ukabugiwe busawa karele numwebuga Afrika. Bufasha gutuzi miguinye shamba za warundi zimura kwa karele.
Duhere kugibu chacho. Tuwala gitabaje, tuwala bugikibazo. Aliko tuifuza kuko nanone. Bakongera kumba kuko aikiyari giecho mutabara. Baka basha kurandurile ya mitukwe ituwa jidwaro. Baka ikura hari. Ikindi, ditukwa wala kugira nesini bihugu uja karere. Hari strukture nyenshi. Bihugu zimu mbebe uhuri ya mwari siya jel. Tuwa itabaza. Hari ndetse na inyo afrikeni. Kugira abayobozi kuko ibyo bibazo bituremereye kandi bagomba kubikemura bakabidufashamo kuko abaturage b'imurenge hari abari mu rurambo amoko atandukanye bapfurero n'abanyamurenge kuko nabo bahaha ibiganje hariya bafite uburenganzira bwo kubaho bafite uburenganzira bwose bwo gutabarwa kimwe n'abandi baturage bahanda hariyo hose bakabaho mu buzima butari ubw'intambara kuko buri buzima bamaze kurambirana kandi rwose turizera kuko batwumva bakumva ijuru ryacu bamaze bakagira icyo bakora
mu kurindira igikorwa leta ya Burundi isa n'igira inama abashaka gukura ubutegetsi biciye mu ngimba gasonse ndimo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yabitubwiye mu biganiro cyihariye yahaye iri rya Amerika anashimangira ko leta idateye ubwoba na gato n'abiyita ko bafite imigwi y'abagwanyi
ngenda kubwira ikintu kimwe imigwi yarabayeho imigwi y'abagwanyi yarabayeho yagizenze mbuga umuntu uri kurategura umugwi w'abagwanyi umenye yuko iby'abagwanyi byarangiye nababayeho nta mugwi n'umwe w'abagwanyi wigeze ufata igihugu icyafashe igihugu n'amasezerano icyafashe igihugu n'amatora ndakubwire uno munsi ntambarutso nimwe ishobora kwemera yuko hari umurundi ufata ibigwanisho ngo atere igihugu cyiwe abazobikora bisobakora mugacara bwe nuko nta ngwano zosinda nga mu gihugu cyacu ntibigeragereze nta kintu wabwiye ntibagerageze mugabo ndababwiye ati nasubize inkota mu bwubatsi kuko ingwano ntayishize kubaka ingwano bisaba uburyo bwinshi bisaba abantu benshi gusumba kubaka amahoro amahoro uyubaka no kubusura yubaka mugabo ingwano ntushobora kuyubaka uzimuzo yisinda cyangwa izogenda gucya ejo na ejo ntabwo bayiteye kuko abarundi bose turamaze guhaga ingwano
iyo ngwano metre Claude Nkunda avuga ko imaze konona ibitari bike mu turere imaze mu iminsi
hari hariho umutwe wa redi tabara n'abarundi hariho FNL yazabambe ejo bundi habaye infiltration yindi y'abavuye Burundi nabo bakekwa ko ari aba leta niko bivugwa nubwo tutari twaverifiye ngo ndabeho kuverifiye tumenye ukuri kwabyo ariko uko niko bivugwa ni leta n'abayirwanya bafite ibyo bapfa byabo by'i Burundi by'abarundi ibibazo by'abarundi baza ngo gukwemurira hariya abarwana rero barwanira mu baturage le dégâts ziri énorme ni ibintu byinshi cyane inka zararashwe amatungo magufi yarajyanywe ni ibintu nyine abantu barahunze kugeza ubu ngubu abantu bari kurara mu mago yabo abantu barimo bararara mu gihuru mu mashyamba ni ibintu biteye impungenge kandi bitubabaje kandi twamaganye rwose ibyo bintu ni ibintu bigomba gushyirwaho iherezo ntabwo baza gukemura ibibazo byabo iwacu kuko sitwe twabibateye
kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga havuzwe ko abanyagihugu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi ahegereye uruzi Rusizi rugabura Kongo n'u Burundi babonye ibiziga bitanu byaciye bifubwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'inzego z'umutekano abagize icyo babyandika ko si bake ariko reka tubabwire aba batatu gusa uwagira ati kuki batorungika muri Kongo abana babo aho muhendwa mubona una wati kingira ubuzima bwanyu mbega bo murwanira mubihebera kubera iki reka turangirize inkuru yacu kuri uyandika avuga ati ni hatari kweri eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika yabani ijwi cyacu radio ijwi rya Amerika yabani ijwi cyacu
Nukuru nchutse bakunzi b'ijwi rya Amerika kamino ngaduce twa turabangiriye ibiganiro twa twafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwakoze mwe mwese mwariko muratwumviriza kiganiro wanyu mu ntara cyo no munsi mushora kongera gusubira kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Madri ya Beroni we yacegeranije muhinga bw'ijimo wamufashije kugira ngo amajwi abashikire yari ingenieur Joe na Njidiani na hazwe ari kumwe kuri micro nzongera kongera kubana namwe ejo kandi kazi warakanyamuneza kuri jewe nkuko byama mu ruranirwe mu mani no mu byanyu turasigiye kano karirimbo radio ijwi rya Amerika karirimbwe n'umukunzi w'ino radio yanyu yitwa Jean Marie Niyonkuru
tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Four punches are a tonne.